Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe sangwe ikaze mu makuru yacu kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 16 mu myonyo umwaka wa 2022 nayo kabagizwe n'ingingo nkuru uzikurikira. Intwaro ya demokrasi igeze iboneka kugeza imyaka 19 iheze ivyo byashikirijwe na Frederic Yamugunyumvira arongoye Sefor Arusha ni nyuma yaho mugambwe CNDD-FDD uyu munsi wujuje imyaka 19 utege ku masezerano yo guhagarika indwano hamwe na leta y'u Burundi yari hari ico gihe. Imyidogo ni myinshi ku banyororo bafungiwe mu gasho ka komisariya mu ntara ya Gitega aho bavuga ko kugeza ubu batagira n'akazu ko kwitumamwo. Tashiramwe na rimwe ryemerewe gutoza amafaranga ku mwimbu w'amafi iyo ngingo yafashwe na Gervain de la Kubuca aho amenyesha ko nayo yatanzwe angana n'imiliyoni 40 agiye gukoreshwa ibindi. Mukanya inkuru imwimwe ukwayo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndashwe kubaha mwiriwa no makuru tuyatangurire mu gisata cha politike. Inkuka ya misani yatanguje indwi yariwe umugwanyi kuri wa gatatu iyo misayi ikaba yabereye muri sikisare yo mu Gifugwe intara ya Bubanza. Inyuma y'imisa hakaba hakurikiye urugendo kwatwaye abari bitabiriye ivyo birori ku cibutso cahariwe umugwanyi muri iyo komine nyene. Reverian Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD hakaba yari yitabiriye ivyo birori aho yamenyesheje ko ari kwibuka abaguye ku rugamba atibagiye n'abarongozi babo. Imyaka ibaye 19 umugambwe CNDD-FDD ukiri umuhari ugwana usinye amasezerano yo guhagarika ingwana na leta y'u Burundi yatwara ico gihe ihari kwigenekereza rya 16 mu myonyo umwaka wa 2023. Nyuma y'iyo myaka intwara ya demokrasi uwo mugambwe uvuga ko waharaniye ntigeze itera intambwe. Frederic Yamugunyumvira arongoye Uganda Sefor Arusha ruharanira kunagura amasezerano ya Arusha avuga ko abagiye ku rugamba rwo kurwanira demokrasi mu Burundi bataye nyabuna umwanya. Kurikira Frederic Yamugunyumvira.
Bwa mbere nuko ico abarundi bari biteze kuri CNDD-FDD sico babonye. Abahutu muvuganye bavuga bati turaruhutse igisoda cabikomagu catumaze uyu munsi uwo babaza sinzi ico bari buvuge. Ibyo ari byo byose bavuga bati igihugu tugiye kubaka ni igihugu ca twese, ni igihugu tuzotuzanwa abantu bose b'inkozi z'ibibi. Bakavuga bati ibisaka by'imbwa byarahiye, natwe tukavuga tuti ibisaka by'imbwa byaravomewe kuko zabaye nyinshi kandi zavuye aho nyene. Ingorane zabaye twabonye ko habaye politike yo kubwira abantu babo bati genda mwebwe murisha aho muhambije n'umwe wese ahari yikenure. Nico gisigura ingendo y'igiturire iri hasi gushika hejuru. Havutse iki? Havutse yuko usanga harakarwa ikabantu gafata byatunga by'igihugu ryose ryavuye mu banyagihugu kakaca karigira iryako maze gaca kariha abo bashaka bari kumwe mu mugambwe basengera hamwe bagira utuntu twabo bavanye mu ishyamba. Uyu munsi ugasanga nibyo byubatse icyo gihugu, ugasanga bari mu mbanga y'igihugu n'abantu by'ukuri usanga batabikwiye batabyiteguriye batize badafise ubumenyi bukwiye kugira ngo bashobore kurangwa ura ayo mabanga y'igihugu. Rero umaze kubona ngene bamwe bamerewe neza by'umurengera abandi bamerewe nabi by'umurengera niho cabibaza uti iyo CNDD-FDD iri kirafata umunyagihugu uko yibaza ko yoyo ifisi zihe nguvu kuburyo yibaza ko izoguma igira ibyo imyaka yose. CNDD-FDD imyaka iheze iri ku butegetsi vyarayinaniye, ni kuvuga no kuba yagiye mu ishyamba yataye umwanya ntaco bamaze ibapima batajaye.
amakuru twateguriye arabandanya abantu munani harimo abapolisi batatu nibo bafashwe ku munsi wa kabiri mu bibanza bibiri bitandukanye baca batwagwa mu gashoki igipolisi ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga bakekwa ko busuma nkuko amakuru atandukanye ava mu bibanza bafatiwemo abyemeza abapolisi bakaba bari bataye ikirindiro bihereza imitumba itari muri komine basanzwe bakoreramo nkuko isoko ryacu rivyemeza Georges Nimenya
abapolisi batatu bafatiwe kuri wa kabiri ku mutumba Mageni muri komine n'intara ya Muyinga n'imbonera kurezo kuri uwo mutumba zibagiriza ko bari bazanywe no kwiba abantu nkuko amakuru ava ku mutumba Mageni avyemeza uko ari batatu bari basanzwe bakorera ku mutumba wa Karongwe muri komine Buhinyuza y'intara ya Muyinga nyene amakuru ava ku mutumba Mageni aremeza ko abapolisi bahora bama baboneka kenshi kuri uwo mutumba Mageni kandi atari bo basanzwe bakorera amakuru yo kwizera akamenyesha ko abapolisi baje i Mageni gutegera abantu baje bukiriza ibidandazwa mu gihugu cha Tanzania canke bakabivanayo byinjira i Mageni mugira ababake igiturire canke ngo babibe ibyo bafise abandi bantu batanu harimwo abagabo batatu umukenyezi umwe n'umwana bafatiwe ku mutumba okwibuye mu ijoro ryakeye batari mu mihami abasanzwe babamwo nabo nyene bakaba baciye bajanwa gufungirwa mu gipolisi muri abo bagabo batatu umwe aturuka mu ntara ya Kirundo uwundi mu ntara ya Karusi wa gatatu akaba aturuka muri komine Butihinda intara ya Muyinga hari haheze igihe aho ku mutumba wo kwibuye havugwa ubusuma bwo mu mazu pero ubukozi bw'ikibi bwo gutegera abantu mu ibarabara bumaze kwira bakibwa ibyo bafise
tukiri mu makuru y'abafunzwe abanyororo bapfungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Gitega baridoga ko bapfunzwe mu buryo bubi cyane ako gashoka imetero zitatu kuri zitatu karimo abanyororo barenga ijana bakaba batagira naho bituma n'inkuru ya Jean Pierre Gahungu
nkuko amakuru dukura muri bamwe mu miryango y'abafungiwe muri ako gashoka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Gitega abanyororo bapfungiwe nta saganirizo bafise ayo makuru amenyesha ko bafungiwe mu kumba k'imetero zitatu kuri zitatu aho usanga harimo abanyororo barenga ijana ivyo bikaba vyonyuwe n'uko ahahora akandi gasho hitwa Ibomani hahinduwe sentare nkuru y'igihugu ikukira intara ya Gitega ivyo bigatuma abanyororo bose baca begeranyirizwa muri ako gasho ka komisariya katagira n'akazu ka sugumwe imiryango y'abahafungiwe ifise amakenga ko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rike
nukuvuga abanyororo nta saganirizo bagira ahantu hogiye nk'abantu bashika nka 20 ugasanga harimo abantu barenga 100 urumva n'ikibazo gikomeye rero turasaba abajejwe ubutungane ko bapfuma baraba ikindi kibanza bimuriramo abo banyororo kubera yuko uburyo babayeho bushobora kubabangamira no kubangamira amagara yabo tugasaba yuko abajejwe ubutungane kandi bogerageza kunyarutsa imanza kugira ngo abo bantu bareke kuguma baniganira muri ubwo bwumba buto buto bataronka n'ingene bashobora guhema kandi bikaba basanzwe bituma muri izo bibanza nyene ziravuze gaca bituma amagara yabo abangamirwa
kuri ayo makenga yose uruganda rwa radiyo Inzamba agateka kawe guhamagaye kuri telefone Evariste Habogorimana arongoye igipolisi mu ntara ya Gitega kugira ngo atange umuco kuri ayo makenga ariko ntacyo yashimye kubivuga ko
Inzamba
nena ibabwiye mu ntango zano makuru amafaranga ngana imiliyoni 40 z'amafaranga y'amarundi ari ku ikonti y'urunani rw'amashyirahamwe y'abarovyi yaragenewe kubaka utuzu twasugumwe ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika agiye gukoreshwa ibindi iyo ngingo ikaba yafashwe n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakubuca kuri wa kabiri igenekezo rya 15 munyonyo w'umwaka turimwo aho yari yagendeye abarovyi mu ntara ya Rumonge arongera akamenyesha ko atashira hamwe na rimwe canke koperative rekuriwe gutoza amafaranga canke igice cy'umwimbo w'amafi iyo ngingo akaba yayifashe mu gihe urunani rw'abarovyi n'abadandaza amafi badasigura kumwe ibijanye n'amafaranga atozwa ku barovyi nimumwumvirize
koperative federasiyo itoza amafaranga ku barovyi kandi ko dufise leta iyo leta muri komini kabahagarariwe na komine abo bandi batoza amafaranga ni bandi nagiye gusubira kuvuga kuba koperative kuba federasiyo cyo gutoza amafi byose bihagarare ku uyu munsi nagiye umuntu usubira kuvuga ngo aratoza amafaranga abarovyi iyo batoza nkana abarovyi atozwa amafaranga na komine kubera ko ajya mu kigega cya komine akaramira abarundi bose wowe undi yatoza yatwara kwanjye ubwo buretse bwose buriko buratangwa ku Itanganyika mu tuza mafaranga kutu wakarale otorite marite ni tuza mafaranga baroki nande kufise vijereki ye iza kutuza kani na kuziwa ni zwabu ya matekiko uwe sa tozi ni mitareko ina matekiko kiozi biyakarale kufuyumusi isuuli nga nzirabu kutuza mafaranga mbunyu nileta kutuza mutekano wa nyumangushara te mutekano wa yale nga kitaja muli federasyo mwuyuwa kama kwa ni muli federasyo ibiru wa sumidila kutuja kuwa kama tuwa leki ama tuwa leke pibirike yuwa kupa inze kutani kuna ya mafaranga mbunye kuikone mkwea chiruwanda acha hata kukosanyu wani na yungitie na jadu ina ina wakumile kusinya kulio kone mwaka kundaru mwe
hajo nzamba gatika kaweno nga duche dusozerano makuru twarikotora bashikiriza dushimire mwe mwese mwafasha umwanya wo kudukurikirana shimire bagenzanje bamfashije kuyegeranya Edi Claude nazwe akabaje nako ndabashikiriza tabifurize kurani mubanyu no mubyanyu naho utaha.